Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rese Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Maramu Fidel amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Izi nifashanyo mpuzamakungu ziriko zirashika mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia, inyuma yaho impande zigwana zisinyiye amasezerano yo guhagarika intambara. Igisata cyawo nicitaho ibifungurwa PAM cavuze ejo ku munsi wa gatatu kwa makamyo yacu yashitse muri Tigre aciye mu gisagara cya Gondor cyo mu ntara ya Amhara mu gice cy'ubumanuko bwa Ethiopia. PAM yavuze ko ibindi bifungurwa n'amakamyo y'imiti bigiye gukurikira biciye mu nzira zose zuguruye zigana mu ntara ya Tigre. Aya makuru aje inyuma y'umunsi umwe ikamyo zibiri z'ibikoresho byo kwa muganga n'imiti zishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge nazo zishitse imekere ku murwa mukuru w'intara ya Tigre. Mu myaka ibiri iyo ntara yo mu buraruko imaze mu ntambara abantu bagereranywa imiliyoni zibiri n'ibice bitanu baramaze guhunga izo ngo zabo, abaharugwa mu mamiliyoni barakenye ibifungurwa hamwe n'ibyankenerwa mu kubaho kwabo kwa misi yose. Muri Afrika kandi ni muri Somalia aho leta yavuze ko itegekanya kongera kugurura amashuri mu bice yigaruriye byahoze mu minwe y'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Umushikiranganji w'indero muri Somalia Farah Sheikh Abdul Kadir yavuze ko ubushikiranganji arongoye buriko bura byitegurira. Abajeje umutekano ba leta hamwe n'imigwi y'abasivile ifatanya nabo barirukanye Al-Shabaab mu bisagara n'uturere turi hagati na hagati muri Somalia kuva mu kwezi k'umunani. Umushikiranganji Abdul Kadir yabwiye Ijwi rya Amerika ko leta izokoresha ubushobozi bwose ifise kugira yigishe abantu bose batagize amahirwe yo kwiga igihe kirekire. Leta yaramaze no kurungika ibikoresho by'ishure muri leta ya Irshabere ahashizwe ikirindiro gikuru mu kugaba ibitero kuri Al-Shabaab. Abdul Kader yavuze ko gushika ubu ibice by'abanyesomaliya 24 ku ijana ari byo bifise amahirwe yo kujya ku ishure.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mevuga hirya no hino ku isi, Korea y'Epfo ivuga ko Korea ya Ruguru yateye misile balistike yerekeza mu mazi yo mu buseruko bw'icyo gihugu. Umukuru w'igisirikare cya Korea y'Epfo yavuze ko iyo misile yatewe kuri uyu wa kane, ariko nta makuru arenze ayo yatanze. Iyi misile itewe inyuma y'amasaha umushikiranganji wa Korea ya Ruguru w'imigenderanire n'andi makungu agabishije ko agiye kuba ibikorwa bya gisirikare muri ako karere mu kwishura ibiriko birakogwa na Amerika hamwe n'ibihugu bicuditse muri ako karere. Hanze y'umugabane wa Afrika kandi abategetsi ba Leta Zunze za Amerika, Polonye hamwe n'aba OTAN baremeranije cyo ku gatatu ko igisasu cya misile cyaturikiye mu buseruko bwa Polonye cyaturutse ku ruhande rwa Ukraine atari ku ruhande rw'Uburusiya. Iyo misile yarishe abantu babiri, ariko umuhanuzi mu by'umutekano muri Presidence ya Amerika yavuze ko Uburusiya bubifisemo uruhara kuko aribwo ntandaro y'ibiriko biraba byose mu gutera Ukraine. Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg nawe nyene yabwiye amenyeshamakuru i Brussels mu Bubiligi ko byose biri ku gatwe k'Uburusiya kuko bubandanya intambara muri Ukraine. Umukuru wa OTAN yavuze kandi ko icyo hagarika amasanganya nk'ayo ari uko Uburusiya bwohagarika intambara burimwo muri icyo gihugu cya Ukraine. Mu gatondo kejo ku munsi wa gatatu, abategetsi ba OTAN nabo mu bihugu bitunze bihurikiye muri G7 barabonanye mu nama yihuta haruhande y'inama ya G20 yabereye i Bali muri Indonesia. Baraganira kuri icyo gitero inyuma y'Uburusiya. Intumwa y'Uburusiya muri ONU Dmitry Polinsky yavuze ko icyo gisasu cyatewe hagamije gusomborotsa kugira hatangure intambara hagati y'Urusiya hamwe n'ishyirahamwe OTAN.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika turayabandaniriza mu gihugu cya Irani, aho leta televiziyo ya leta y'icyo gihugu ivuga ko abantu bitwaje inkoho barashe ahari soko iri mu gisagara cya Ize, ni mu buraruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu. Hafa abantu bashika kuri batanu, icyo gisasu gikomeretsa kandi n'abasivili hamwe n'abajejwe umutekano. Imvo yatumye icyo gitero cejo ku munsi wa gatatu kiba ntiramenyekana, ndetse n'abakoze icyo gitero gushika ubu ntibaramenyekana. Irani imaze indwi zitari nke mu myiyerekano no gutana mu mitwe n'abajejwe umutekano. Televiziyo ya leta ya Irani yavuze ko umugwi w'abantu baharugwa mu macumi bakoze imyiyerekano ejo ku munsi wa gatatu ku muhingamo mu bice bitandukanye byo muri ico gisagara cya Ize mu bumanuko bushira uburengero bwa Irani. Ibimenyeshamakuru byegamiye leta ya Irani byaratangaje kandi ko ishuri rya seminari rya bo mu bwoko bw'abashiite muri ico gihugu cya Irani bo muri ico gisagara nyene cyaturiwe ricika umunyota.
Urakoze ya Rais Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhereje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyagihugu baba ku rubibe ruhuza u Rwanda n'u Burundi bo mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko bokugururirwa inzira zindi zitari zo guca kuri duane.
Aba bari abakengura ngo bari guca kuri duane bari bakaherekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe. Cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo.
Imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi karinze kujya gusenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro karateye nabo ntibaraza.
Aba ni abanyagihugu baba ku rubibe ruhuza u Rwanda n'u Burundi bo mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda. Mu Burundi, umugambwe CNDD-FDD wahimbaje ejo kuwa gatatu umunsi mukuru w'intwari. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima ubandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya Mulongwe bitewe n'uko kuva mu kwezi kw'icyenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya gato. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bubandanya kugorana ku barimyi bo mu ikambi ya Mulongwe iri mu buseruko bitewe n'uko kuva mu kwezi kw'icyenda gushika uyu munsi atamvura iragwa mu mirima yabo. Vedaste ngabo adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Aba bahinzi bahinga Kaseke, Mbreadra, Karongwe na Katanga bavuga ko imwe mu mirima yabo y'ibigori, ibishyimbo, amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe n'uko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa.
Kubera izuba ryabarinda serikaka cyane imirima yose yononekaye, nta kintu na kimwe tugikora. Hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushobora gushyira mu bana kwe.
Michel Kabongobongo n'umwizi wo mu kambi ya Mulongo yari afite umurima yitwa Kaseke, avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu ibiciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko.
Ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twe ngaho Mulongo iwacu, ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi, ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana atandatu, ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana abiri cy'atatu, ubu nawe kikaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'atanu. Umuceri twahora tugura amafaranga igihumbi n'amajana atanu, ariko ubu tukaba tugura ibihumbi bibiri n'amajana atanu. Turabona ko hari ibibazo, ni ibibazo ni ukuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo A mugabo gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituka.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka, ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya hasi iza ikebye
igitebye rero tuca umugihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura cyaguye tuca dukoresha kuza twajya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afite amafaranga akakugurana ugacugenda ugacucungukira nimba guha 10,000 cumuha 15 aya mafaranga rero niyo cyuzurahereza abana kugira ngo bajye
Nahimana Matias numwe mu bahinzi b'intangarugero muri inkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye
akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngara ku kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 20,000 hama ikare zitandatu urumva ni 120,000 tukasha tuyirimisha ku 25,000 ikare zitandatu urumva ni 105,000 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe
gusa nubwo mu nkambi ya Mulongo abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Uvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe Vedaste Ngabu ijwi rya Amerika Uvira
urakoze Vedaste tukiri muri Kongo impunzi zo mu karere ka Masisi mu ntara ya Kivu yo mu buraruko zibayeho mu buzima bugoranye kuko atamfashanyo zironka Mmenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani adufite ibindi kuri iyi nkuru.
Izo mpunzi zivuga ko zimaze hafi imyaka irenga 5 mu buzima bubi mu nkambi zitandukanye zahungiyemo muri teritwari ya Masisi. Izo nkambi ni Kalinga, Luke, Lushebere ndetse na Kibabi ziri muri iyo teritwari ya Masisi. Abazibamo bavuga ko bazijemo bahunze intambara z'urudaca zibera muri ako gace k'intara ya Kivu ya ruguru. Aba bagaragaza ko hafi inkambi ya zose zo mu karere ka Masisi zidafite amazi abereye guturamo bituma benshi muri bihe by'imvura bahatakariza ubuzima. Mu nkambi ya Kalinga iri mu gace ka Rushebere abana babiri baherutse guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye mu ijoro ryo kuri wa kabiri. Ibi byemezwa na James Muyeye umuturage wo muri ako gace ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika.
Masaa 8 za nijoro ubwo imvura yagwaga ari nyinshi ahitwa Rushebere mu nkambi y'impunzi ihari imvura yaguye haza gucika inkambi itana inzu imwe y'impunzi muri iyo nzu bari yaryamyemo umumama n'abana be batatu abana babiri baza kwasiga ubuzima uwo mumama nawe aza gukomereka cyane ndetse n'undi mwana ubwo bakaba bashyanywe mu bitaro Masisi.
Zimwe mu mpunzi zimaze mu nkambi imyaka irenze ine mu nkambi ya Luke muri Nyamabuko ya mbere zabwiye ijwi rya Amerika ko zahunze ibikorwa by'urugomo bitandukanye bikorwa n'inyeshyamba mu duce bari batuyemo. Iyo mitwe ni nka PSLS, Ndimendime, Nyatura, Abazungu ndetse n'abandi.
Isha bandu nejo barisha abagabo bakaza barabakona ngo na basi je kubategetsi ba muno bose bura baje ari delegation yabo baza kutubomora chef de groupement banota brembega bose baje bari delegation baje kudusenya.
Yahaya abategetsi baruka amadorari 100 ngo imbunzi ziri mu mbago ye ngo babirukana. Ubwo twabuze iyo tuja twabuze nimba turaja mu biti twayo.
Aba basaba ubuyobozi kurangiza vuba ikibazo cy'umutekano muke muri teritwari ya Masisi bityo bagasubira mu byabo.
Icyo turi gusaba kuri guverinoma ya Kongo ni ukubera yahagarara mu birere byacu bibaye nabi bitewe n'imitwe zitwaje ibigwanisho asigaye bakareba ko bazana umutekano wacu tugasubirayo tukongera tugasubira mu buzima busa.
Niko naromba siye badufanyije ngufu baturudishe mu mashamba yetu dukamate majembe turime. Njunjari na tatu uya hapa Luki turugusaba kugira ngo leta natwe dusubize mu mirima zacu badukuyemo.
Ndi kubusaba ngo bwansayidira kabisa bukarebe ukuntu bakuramo bari nanjye ngingira mu shamba ryanyu.
Tumusifu Emmanuel umuyobozi w'inkambi ya Luke avuga ko ikibazo nyamukuru benshi muri bo bafite nuko bakuwe mu byabo n'abantu bitwaje intwaro bashaka kubanyaga imitungo n'ubutaka bwabo.
Ikibazo cy'abantu abantu baturutse muri lokalite Miano no muri Butsike banyazwe imirimo yabo ndetse n'abantu bitwaje ibigwanisho b'aborozi babatakara ukuntu babacira urubanza nibe imirimo zibaye izabo bagataha mu mirimo yabo niba zitabaye izabo bakazirekera abo bantu borozi asigaye umutekano ukaboneka ku baturage kuko bose imirimo yose barayifashe zamaze kubirikuyu nta muturage wakandagiramo ngo abe yaje gukora mu mushinga.
Depute Sebishimbo Jean Bosco uhagarariye akarere ka Masisi ku rwego rw'intara avuga ko abakongomani barimo guca mu bihe bigoye.
Cette population est exposée.
Abaturage babayeho nabi rwose nta bufasha na buke bafite. Bamwe barimo gupfa kubera kubura ibyo kurya, bakanyagirwa. Turimo gukora ubuvugizi kugira ngo babone imfashanyo. Ndetse tugasaba n'ubuyobozi nabwo kugira icyo bukora kugira ngo aba baturage babone imfashanyo rwose kuko barahangayitse. Urebye benshi baje baturutse mu duce twa Kazinga, Ngululu ndetse n'ahandi aho baje bahunze imitwe itwaje intwaro.
Ngululu Kazinga ekonsor.
Iyi ntumwa ya Rubanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage bari mu buhungiro bafashwe na leta ndetse anabeho kurangiza burundu ikibazo cy'umutekano muke uri mu turere baturutsemo.
Nous avons commencé à frapper sur tout.
Nibyo ubuvugizi ku nzego zose ni ingenzi cyane. Kuko urebye abaturage bose bari mu nkambi ya Ruke bahunze intambara, guhunga kwabo byababereye intandaro yo kubaho nabi ahangaha mu nkambi.
Ubuyobozi bwa société civile muri territoire ya Masisi buvuga ko nabwo buhangayikishijwe n'iki kibazo cy'impunzi ziri hirya no hino muri ako gace. Baraka Gabriel akuriye Société Civile nsha muri territoire ya Masisi izwi nka Nouvelle Société Civile iharanira uburenganzira bwa muntu. Uyu ntiyumva impamvu leta itagira ikikora mu kuramira ubuzima bw'abaturage bari mu kaga.
Ku Masisi amarira akomeje kuba menshi, duhora dupfisha hejuru ibibazo byinshi ngo ko mubyumva, ariko urabona cyane cyane abantu bari mu nkambi guturuka amagrupu ya Rumega baho muri Masisi. Hari abatari basubira iwabo bamaze nk'imyaka itanu bakiri mu nkambi, ikiyongeyeho nta bufasha babona. Urabona kuba dufite ngo muri Oso Banyungu ugasanga dufite inkambi irindwi ariko imfashanyo ntazo ziboneka kubera ko abantu batapfa, kubera iki abantu batasubizwa mu byabo. None se igisirikare cya Repubulika yacu twiringiye tuzi ko gifite imbaraga, none se nicyo cyananiye kugira ngo kije gutraka ari amagrupu ya Rume kugira ngo abaturage basubire mu byabo ntibakomeze kuba mu nkambi.
Tubamenyeshe ko teritwari ya Masisi ifite inkambi z'impunzi zirenga 200 muri Sheferi za Bashali, Bahunde, Oso Banyungu ndetse no muri sekiteri ya Gatoyi. Jimmy Shukurani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tugushimire Jimmy. Abanyagihugu babakuru biberuhuza u Rwanda n'Uburundi bo mu karere ka Bugesera ku ruhande rw'u Rwanda basaba ko bugururirwa inzira zindi zitari zo guca kuri douane. Asumta Kabura yadufitiye inkuru y'imva.
Hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u Rwanda n'Uburundi ifunguye, nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane. Ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza na amafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka, benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona. Ijwi rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari ku wa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye. Mbere yuko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwiye Ijwi rya Amerika kuri isoko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda.
Kera abarundi bazaga bagashora amatungo y'imyaka, ariko ubu naho byagaragaye ntabwo bakiza. Kumva ko bafunguye ariko n'amafufa ko inkundi waba yaje kubafasha kuyakira kuri duwane, ariko ntabwo ntari ndabona.
Ntabwo baraza pe, ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri duwane bariya bakaherekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe. Cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo. Nta nubwo ahubwo turanababona, ariko aho ntangiriye nta barundi bari bwaze muri rino soko.
Iyo ukomeje kuganira n'abo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri duane kandi inzira zarabaye nyabagendwa.
Kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari ko mwatworohereza tukajya tubona utugeto tukajya nk'u Burundi tugahahirana nk'uko twaje tugahayana, hariyo bashiki bacu, hariyo bishwa bacu.
Kandi barafunguye ntimujya yose
ukajya yose gute wabona amadolari 15 ni inzara ko kukwambuka dutanga amadolari 15 ahuye n'ibihumbi 16 na 400 y'amarumu y'amanyarwanda. Kure kugira ngo uyabone n'irizuba n'iki gishira ubona ahangaha ntabwo yapfa kuboneka.
Ibyatworohera ni ibyo guca mu mazi hano.
Ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu, ntabwo turabasha kugerayo. Imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru, tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro karatinya nabo ntibarazi.
Uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi, ayo ni Busoni, Kirundo na Bugabira. Kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo, nta murundi numwe nabashije kubona warireme. Umuyobozi w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhiri Jean Christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana.
Kuba bafunguriye umupaka ujyari n'ubuza nta bari rwinshi cyane nk'uko byahoze mbere ya 2015. Mbere ya 2015 wabonaga abaturage bahahirana cyane bajyayo, kuko wasangaga hari inzira zindi nkanga Kamabuye hari icyambu cya Munzenze. Ni inzitizi kujya ku mupaka 16. Urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambu nabyo by'amaguru babifungura, cyane unasanga hari n'imiryango yabo irashakanye, ugasanga umuntu avuga ati dore umuntu ndi hari andajyayo gute, biragenda gute ko ari hafi, yareba kuva hano gera kuri duwane, kandi ujya gusura ari ku metero 100 kabica barindiriye ko baza ibyambu nabyo byazakora.
Nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha COVID-19, hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda. Umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika wari ugiye i Burundi avuye mu Rwanda, gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye, nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari 15 yatswe ku ruhande rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19. Ku ruhande rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5,000, ni ukuvuga amadolari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19. Mu cyumweru cyashize ba guverineri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guverineri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi. Iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi. Guverineri w'intara ya Kirundo Hatungimana Rubere yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo, avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka. Mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa. Iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru, kuko naho amadolari 15 nabo abaturage bagaragaza ko bibagoye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi umugambwe Senderi FDD wahimbaje ejo ku munsi wa gatatu umunsi mukuru w'intwari. Ibirori vyatanguriye muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Umugambwe uri ku butegetsi Senderi FDD umenyesha ko ari akaryo ko kwibuka abatanze ubuzima bwabo kugira igihugu kironka amahoro. Desire Yatungimana duhitiye inkuru y'imvaho.
Iyo ndwi hariwe intwari ihimbazwa ku civo kugira gite bahumure. Iyo tuvuye turahazi aho turi turahabona, dutunganye neza iyo tuja ntituzogwe mu kibira tutazi. Ibirori byo gutanguza iyo ndwi byuguruwe n'inkuka y'imisa yabereye igifurwe muri komine Mpanda intara ya Bubanza. Ni naho hashinguwe abagwanyi ba FDD, bamwe bishwe n'igisoda cya leta bagwana, abandi bakaba barishanye hagati yabo kubera gucanamwo kwigeze kwaduka mu bagwanyi ba FDD. Aho hashinguwe rero abo bishwe hari umusaraba munini wanditse ko ngo hica ubwoko hica ubutegetsi bubi. Reverendo Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe nyene yari umugwanyi icyo gihe aratangira isiguro y'ayo majambo.
Ibi rero gituma bavuga bati hica ubwoko hica ubutegetsi bubi ni kubera abari barongoye abandi batabitwayemo neza. Ngira mu madini twumva turiko turigira tuti umuntu wese w'indongozi niyame ashishoza ntajyane nyabahururu. Nibyo twaratewe mu kibira hanyuma baradusohora ikibira. Mugabo abari baturongoye bashitse aho baruhukira bagiye kubaza inkoho n'ibindi bikoresho barabibura, bacafata umugwi w'abantu barabica kandi atana kose dogeri baye baheje kubica ibyo bikoresho byose byashe bishika. Nicyo gituma rero twaba tugo turavuga tuti hica ubwoko hica ubutegetsi bubi.
Uwarongoye umugambi uri ku butegetsi arafite icyo asaba abarundi bose atanu mwavuyemwo muri nondwi yahariwe kwibuka izo ntwari.
Umurundi wese nimba ubu ushobora kumara amezi imyaka ujyane atacu winona hariya bitanze. Ego urashaka kuvuga ngo ndakaze ngo jewe oya ibuka hariho abantu bitanze kugira ibintu bihinduke kubitiza agatima hanyuma bavuga uti basi umwe babiri naho buri mu nzego zinyuranye z'igihugu menya yuko washitse kubera hari zahindutse ibitagenda neza byose turabibona ibigenda neza byose turabibona dukosore rero kuko bajya abantu bitanze abitanze bose bavuga bati turakeneye ko abazo mu Burundi bazoba mu maro n'umutekano batunganirwe mu byabo no mu babo.
Biza bibomba kasiye atwara ishyira hamwe ry'abakukuruke mu gisirikare cya kera bamugariye ku rugamba amenyesha ko uwo munsi mukuru utategerezwa kwitwa ukuru no munsi.
Nukuri ico jewe ntigeze nemera kandi n'ubu ntemera bategeza kuwita umunsi mukuru uhariwe abahoze ku rugamba kandi ivyo biraba no mu bindi bihugu ahi wacu ibintu tubifata uko bitari ni hamwe nyene ho guja barahenda abantu bakaba intumbero itariyo.
Muri iryo shira hamwe babona ko uwo munsi mukuru ufatiye kwikumira biza bigomba akamenyesha ko uwo mugambwe utwara igihugu no munsi warukwiye kumenya ko ukigwana abo bagwana bari bahagarariye inyungu z'igihugu barongoye uno munsi.
Nk'abaserukira abandi nta na rimwe turigera twumva bagira ati turatumiye abahoze ku rugamba bahoze mu gisirikare cya kera, nta n'umunsi wa rimwe turigera twumva iryo jambo rivugwa nta butumire bwavyo turabona, kandi n'ubwo buyobozi bwacu bukuru bujejwe abahoze ku rugamba nta n'umunsi n'umwe turigera twumva batubwira ikintu kuri ico. Noneho tubona bivuga neza ni integuro y'umugambwe, integuro y'umugambwe rero ntitwohava twiyumvira ko bohava bavuga kuri twese.
Indwi hari w'intwari yatanguye guhimbaza mu 2005 umugambwe CNDD-FDD wahoze ugwana na leta y'u Burundi ushitse ku butegetsi hari nyuma y'imyaka ibiri uhagaritse intambara. Ivyo navyo vyaturutse mu biganiro vya Arusha vyahuza abanyamigambwe n'imihari yose yagwana na leta y'u Burundi vyahavuye bishika ku masezerano ya Arusha. Igenekezo rya 16 ukwezi kwa 11 uko umwaka utashe uwo mugambwe uri ku butegetsi mu Burundi urahimbazwa umunsi mukuru wahariwe intwari. Uno mwaka ibirori byo gusozera iyo ndwi bikazobera ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose uko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino hatsi yindi muri Afurika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afurika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzacikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
Nuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha, turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugire ibihe byiza, mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.